ashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio Inzamba gateka kawe iminsi yose ku wa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva ku wa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
Ndawam kijiye nongeranda baikaze mkiganiro tuashowoye Nkuko mwenyeleye komisi yose ya kabili Alex Geza ni jingenda tuashikirize Mwinga kujiye mwono mwusi Tukawa tulikunge na Teodomire Manila mbona
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umvirizi radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Uko mumenyereye rero komisi yose ya kabiri mu kiganiro turashoboye turabwira ku buzima bw'umwigeme canke umukenyezi tuba twahisemo ukubaganirira mu kanya gatoyi turaje tubabwire ku buzima bw'umupfasoni Françoise Nibizi ko batamuzi twizere ko muza kugira ico mumenye kuri uwo mupfasoni
Ndasubiye kwa ikaze mu kiganiro twashoboye nkuko nayimeje kuyobwira tuza kuganira kujyanye n'umupfasoni Françoise Nibizi mbika ikwa babatamuzi Grace Françoise Nibizi n'umupfasoni w'umurundikazi yavutse mu muryango w'abana cumi akaba ari umwana agira kabiri Grace Françoise ahanini ngo yarezwe na nakuru abamuzi kuva ari umwana mutoyi bamutazira muzira kofi iryo zinango akaba yari hawe na inakuru nyina avyara mama wiwe ngo kuko niwe yamureze kuva ari umwana mutoyi afise amezi 11 kugera ageze mu gero ico bashitwunze kwita adolescente icavuga kuri inakuru wiwe ngo amwibukira ko nuko yarafise umutima wagutse ngo yakunda abantu bose kandi yari umwana mwiza cyane itazirano ryiwe rero hoye muzira kofi ngo ryaramwigishije byinshi ku bijyanye n'injyane ziba mu Burundi kuva ku myaka 5 Grace Françoise Nibizi ngo niho yatahura ko izina ryiwe na Kongo ko itazirano ryiwe ritajanye n'imico y'Abarundi ngo kuko umwumvise yaca amubaza cyane ibibazo byinshi ku bijyanye n'iryo tazirano bakamubaza akenshi ngo ni kubera iki kizira kumukubita ikofi ariko nawe ngo akibaza ngo ni kubera iki umuntu uyo mukubita canke ngo umuntu ari wese yo kwitwa ikofi ibyo rero akaba yaciye akura yumva yuko hari ibintu by'injyane bitari nkeyi mu gihugu uciwe c'u Burundi Grace Françoise Nibizi rero arubatse akaba afise abana babiri b'abahungu Grace Françoise n'umuforomakazi ico bita infirmière mu rurimi rw'Igifaransa akaba kandi afise urupapuro rw'umutsindo mu bijyanye n'amatunga icyo two kwita background administration sociale et économique turabandanya ikiganiro turashoboye tubaganira ku buzima bw'umupfasoni Grace Françoise n'ibizi. Umupfasoni rero yarakoze cyane mu bijyanye n'iterambere no gufashanya aho yakoreye ibigo bisanzwe bikora ibijyanye no gufashanya n'iterambere nk'ikigo UNIFEM, PNUD, HCR, CRS hamwe na Union Européenne. Mu mwaka wa 2010 niho umupfasoni Grace Françoise n'ibizi yashinga ikigo SACODE mu ntumbero yo guha abigeme n'abakenyezi batishoboye akaryo ko kwiyambika agashambara bashobore kugira icyo bakoze nabo batangure ngo bashobore kugira icyo bakoze nabo bashobore kuronka nako biguriye batarinze gusabiriza. Yatanguye akorera imigambi iwe imuhira iwe aho yaraba atangura akorana n'abigeme bagera kuri 20 bavyaye aho yabigisha utuntu dutandukanye nko kubijanye no gukora mu mahoteli eka n'utundi dutandukanye. Kuva ico gihe rero abakozi baragwiriye ubu bakaba barenga abo 20 nibyo twokwita ama projet nayo nyene akaba yagiye ariyongera ubu unye akaba akorera mu bice bitanu twovuga ama projet agera kuri 5. Ikindi mwamenya kuri umupfasoni Grace Françoise n'ibizi nuko ibyo asanzwe akora bishobora kubeshaho abantu batari bakeyi eka ngo abantu barenga 1000 bakanahungukira. Turabandanya ikiganiro turashoboye mu mwaka w'2014 Grace Françoise n'ibizi yararose agashimwe k'umugambi udasanzwe wo kwigisha abakiri bato uko ubuzima bushingiye ku gitsina ibyo twokwita vie sexuelle et reproductive. Umugambi bise agateka washinzwe na Françoise n'ibizi n'umwe mu yagiye mu ishyiganwa Africa Innovation Challenge uwo nawe ukaba ari uwo ari umugambi wo gukora uduhuzu abigeme n'abakenyezi bashobora gukoresha iyo bagiye mu butinya nka uko utwo dukoresha rero ngo tukaba dushobora kunameswa tukaba kandi dushobora kwambagwa imyaka igera kuri 5. ibyo twovuga ku mfasoni Grace Françoise n'ibizi ni byinshi cyane ariko rero ho kubera umwanya twageneye ikiganiro dusoze tumenyesha yuko nkuko twababwiye yuko yashinze ishyirahamwe Sarkode ngo muri kino gihe akaba umwe mu bahungu biwe akorana nawe mu ishyirahamwe Sarkode ivyo navyo ngo akaba ari ibintu bimunezera cyane. Ni hano rero ikiganiro twashoboye cyo kuri uno munsi duciye tukigarukiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yombi Alex Keza na Ikunda Kibashikiza nkabanza bifurije kurorangirwa mu byanyu no mu banyu na ubuta.
Cari ikiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 45 87.
Turashoboye.